Amakenga y'abashinga amateka bafise kubirwanisho bikomakomeye byitwazwa n'abajejwe umutekano cyane cyane na polisi afatiye kukuntu izo bikoresho byo mu ntambara bigaragara mu gihugu bivugwa ko kirimo amahoro. Umwe muri bo umushinga amateka Moiza Ntakaruta Imana atanga akarorero ko mu minsi heza yavuye mu ntara ya Cibitoke mu burengero bw'u Burundi mu ijoro nk'igihe cy'isaha zitatu ashika atangorana abonye mu nzira mu gihe yaraje kumugwa mukuru Bujumbura. Umushinga amateka Ntakaruta Imana amenyesha ko atangazwa no kubona abajejwe umutekano cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura bitwaza ibigwanisho bihambaye.
Ariko rero kanya kwa mushikira nganji twagomba tubaze kubijanye n'inyifato imwe 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 isani yahindutse nko mu gisagara sanga komiseri kanaka cyangwa umuntu atware inite kanaka agena modoka igikoho kiri hejo ukibaza uti kumutekano hari dusubiye kumwe twari tumeze kera hari chopfa kuko nka twiye tugenda ahantu ngo kumugoroba ngiye gufata akantu urashika ahantu ugasanga mbere je narigeze kubaza munsi umwe ngiye ahantu avuga ningira hari bunyoni batisi watagwa wagenda nabakeye nagomba rero nyakubaha mushikira nganzi hari ababire kuriwe ibijya bintu byo gushira inkoho hejuru n'abandi batabire kuriwe mwofasha mukaraba abire kuriwe akabikora ariko abatabire kuriwe bakabireka kugira ngo wa mutekano turiko turavuga turimwo koko ntituhave tufata inyifato itandukanye n'ivyo turimwo kandi tubona ko wasasagaye.
Umushikiranganje w'umutekano asigura ko ari bisanzwe kwitwaza bene ivyo bigwanisho arenga iyo mebunyona ariko ahanura bene kuvyitwaza kudapfa aho bagiye kugira ntibatere ubwo abanyagihugu.
Ushika kuri ino saha ntawe turabona yasohoye canke yagendanye ikigwanisho bidakwiye uwo twobona bidakwiye nawe twumubwira tutisubiza iyo nkota mu rwubati kuko nikeneye gusukuroka. Benshi muri abo mwavuze ngo usanga abakomiseri bamwe bamwe hari bamwe basanzwe bari inyuma y'abategetsi kubera imvo z'umutekano twashimye guserura inzara kugira ngo n'umwansi amubonye arenganya agira ati ahasaho kupfa kwiroha. Iyo ni strategi imwe muzo dukoresha twebwe mu bijanye n'ivy'umutekano gusa nabo abafise ubasha n'ubushobozi nk'ubwo guhugira sekirite niniya ubumenya nabi ingene bagenda n'aho bagendera kuko abameze nk'umuntu yibungenze ntapfa kugendera hariho hose kuko hari aho ugenda ugasanga niwe wateje umutekano mukeyi kubera abantu benshi n'ivyo ikoho ndabishyize mu tuzitizo n'ibikoresho n'ibirwanisho kuko birakenewe burya iyo tutabibona ngo bibanze biseruke umwansi nawe ahundagare uno munsi ntituba turiko turayaga neza nk'uko. Nimubireke rero bibanze ikora akazi kavyo itere ubwoba n'umwansi nawe ateshwa ate igihe azogerera n'uzomenya ingene kamwe kamwe kagiye karagenda.
Abandi bashinga amateka nabo nka Fabien Nancijya Nino basanga umushikiranganje bunyona afise ukuri.
Nagiriye nsabe umushinga amateka Ntakiruta Imana ntiyimenyere kugira atahajya amasaha avuze mu Cibitoke kuko nta gihe gihera ukwindwi ihera atabaye icyabaye na hirya yejo baranyuruje abantu iburinga ibyaha mu gisagara navyo oya hoho birateye ubwoba n'umupolisi cyangwa umusirikare yacerewe ari muri escorte avuze amafirimi nk'ukumengo ni nyine icyubahiro ariko ararengana uravye ari nk'aho bagendana ningene bagenda nabo nyene ubwabo nta mutekano bafise aho rero twoba turavuga neza yuko iby'umutekano uwo bibandanya gose bavyigisha kandi babikora uko biracafise ikibazo gikomeye.
Umushikiranganje w'umutekano yibutsa ko kwitwaza ibigwanisho bikomakomeye atari umukino.
Kwitwaza ibigwanisho biremereye ni na risk bishobora kugirira ko ingaruka mbi wowe nyene mwene kubitwara kandi vinga twebwe tuzi ubuhinga nk'ubwo turabizi na cyane cyane kubasumbya ariko nimba twemera gufata izo risque nuko tubona yuko bikenewe gushika munsi runaka ariho twobahumuriza kiretse nimwagira uwo mubonye ariko arifata ukutariko nkabo twitoreye muri azoduhanure hanyuma binaniranye naho mubaturegere kugira ngo umuntu agarure akikare.
Ku munsi wa kane w'indwi turangije umushikiranganje w'umutekano arenga iyo mebunyoni no kwivuna abansi Emmanuel Ntamvukiye bari batumwe ko n'inama nshinga amateka ahanini babajijwe ku bibazo by'abasirikare n'abapolisi baje mu bikorwa byo kugarukana amahoro n'umutekano mu bindi bihugu. Iruhande yavyo abashikiranganje barishwe kandi no ku bindi bibazo by'umutekano n'ibindi byose byerekeye abasirikare n'abapolisi harimo n'ukuntu babayeho. Eloge Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.